Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Frederic Nkurikije. Mwiriwe neza,
turabaramukije. Uyu ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri Isanga, ariko uno munsi mbere yaho reka mugenzi wacu Frederic Nkurikije adushikirize incamake y'amakuru avugwa mu Burundi.
Urakoze Oriane. Amakuru avugwa mu Burundi muri iki gihe, i Bujumbura haratewe amagrenade atatu. Amakuru atangazwa avuga ko umuntu umwe hasize ubuzima. Mugenzi wacu Eloge Wirikaneza yakurikiranye inkuru. Eloge, ayo magrenade yaterewe mu gice ikihe cya Bujumbura?
Ego mefredi, ya magrenade abiri yaguye hagati mu gisagara cya Bujumbura hafi y'ibiro bikuru bya posta y'u Burundi. Imwe yaguye imbere y'ibiro by'ishyirahamwe ryo gutumatumana kw'amakuru ry'abagwizatunga bo muri Vietnam ryitwa Lumiter. Iyo umwe mu bari bahari yatubwiye ko yayibonye iri mu isashe, hanyuma atubwira ko yabonye abantu bane bakomeretse mu byakorana hanze mu kudandaza no gukora amatelefone. Atubwira ko hari n'undi muntu yabonye yahasize ubuzima. Hanyuma iyindi yaguye ahasanzwe hagarara imiduga y'ikigo cya poste y'u Burundi, ibyo bikuru yononye umuduga. Iyindi grenade yatewe na nyene ahatari kure yaho mu gituro cy'amabisi ajya mu manuka bwa Bujumbura. Iyo nubwo twabwiwe n'umwe mu bitaka ko kayi barya bahamagara abakiriya kwinjira mu mabisi, yatubwiye ko yabonye abantu batatu bakomeretse. Gushika ubu igipolisi umuvugizi w'igipolisi ntatubwira ibyo byononekaye hamwe n'abantu bakomeretse muri rusangi ingene bangana. Ni ukuvuga ko ibyo twabwiwe n'abantu bari bahari.
Hari n'isazi ingahe
y'amabanki yegereye hagati mu gisagara cya Bujumbura, yaba amaduka eka n'abajya abakenyezi basanzwe badandaza ibyamwa n'imboga mu mabarabara baciye birukanga kubera ubwoba bwari bwabuzuye.
Eloge, hari nk'umasaha ryari
basubije ibintu mu buryo amabarabara asubira kugenda?
Eloge, hari nk'isazi ingahe?
Amagrenade abiri ya mbere yaturitse nk'igihe cy'isaha 6:15, haheze akanya mu minota itashika 20, niho iya gatatu yasubira guturika.
Nta bantu babonye abo bantu bateye ayo magrenade?
Abo bantu bari bahari bose habaho ku kituro cy'amabisi ajya mu manuka bwa Bujumbura, n'uwo twavuganye hafi y'iryo shyirahamwe Lumitere. Batubwiye bati ntitwigeze tubona, twumvise gusa biturika, ntitwigeze tubona. Kandi ikindi bavuze ko batari bigeze babona urujya n'uruza rudasanzwe, babona ibintu nk'uko byari bisanzwe biri iminsi yose.
Ubu ibintu byifashe gute ngaho?
Nk'uko nabwiye amabarabara mu kanya gato haheze akanya atari kanini cyane, inzego z'umutekano zubwa amabarabara mwamwe basaka bongera baraba abantu biketse, ariko ibintu bijya mu buryo ubu abantu bagendagenda mu gisagara bagahita ku mabarabara.
Tugusabe ubandanye udutohoreza iyo nkuru.
Urakoze.
Iyindi nkuru ivugwa mu Burundi ni inkuru yerekeye umubano mwiza cyane gose uri hagati y'urwaruka rwo muri Bujumbura Rurale. Turi kumwe na mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka yakurikiranye iyi nkuru. Evariste, uwo mubano mwiza uri kutangirwa hehe? Abafashe iya mbere muri uyu mugambi mwiza ni bande?
Frederic Nkurikije, mu mwaka wa 2015 uwo mubano ntiwari mwiza hagati y'urwaruka rwo muri komine Kanyosha, imwe mu makomine agize intara ya Bujumbura, yari yasinzikaye aho urwaruka rero ruhiki mu migambo itandukanye rwarabana nk'akayabo n'imbeba. Ariko uno munsi umuntu ariko araraba ukuntu amashyirahamwe yitanze, hatwuvuga nk'ishyirahamwe ry'abasukuti ryitanze kugira ngo rishyirahamwe urwaruka rubane mu mahoro. Uno munsi rero urwo rwaruka ruvuga ko rubyishimira naho babitera de aho mu ntara ya Bujumbura na cyane cyane muri komine Kanyosha haguma hibonekeza abantu bicwa.
Urwo rwaruka ruhurikiye mu basukuti rufite umugambi kuja mu zindi ntara z'igihugu eka no mu yandi makaritiye y'Bujumbura?
Ego ubwo rwaruka ruhuriki mu basukuti ruvuga yuko umugambi rwari rwawutanguye imbere y'amatora ya 2015, ariko nko mu gisagara cya Bujumbura rukamenyesha yuko bitaboroheye kubera hake haba umudugararo, na n'ubu hariho amakarite mwamwe atagenderwa n'abo bantu baza guhimiriza urwaruka. Ariko bavuga bati mu ntara zose z'igihugu turagendagenda.
Nawe nyine tugusabe uhave ubandanya kudutohoreza iyo nkuru mu makuru yacu akurikira yo mu bice bihava bikurikira. Turagu saba uduhe idonido y'ukuntu biriko biragenda. Urakoze cyane.
rero ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga. Buri mwaka umunsi w'Imana urangiza ukwezi kwa mbere n'umunsi ku isi wahariwe kugwanya ingwara y'imibembe ariyo lepo mu Gifaransa. Kuri uyu w'Imana heze niho u Burundi n'amakungu bibuka iyo ngwara bagahimiriza abanyagihugu nibibagire ko iyo ngwara ikiriho naho benshi bakeka ko itakibaho. Muri iki gihe rero ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bumenyesha ko imibembe ari zimwe mu ngwara ubushikiranganje buri ko burahangana nazo kuko ibandanye kwibonekeza mu ntara zimwe zimwe nka Cibitoki, Bubanza, Bururi, Rumonge, Makamba na Rutana. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bukavuga kandi ko mu bihe bya vuba iyo ngwara yiyongereye. Twatumiye umushinga ntahe Ndikumana Tade umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu atwiganire neza iyo ngwara yariyo uko yifashe mu gihugu nico bandanye gukogwa mu kuyigwanya. Nkuko bisanzwe rero bakunzi b'ikiganiro muri isanga murashobora kuduhamagara kuri WhatsApp yacu tukabona nimero zanyu tukabahamagara mugaterera mu kiganiro. Tubibutse nomero yacu ni 1 2 4 4 1 9 9 3 1. Ndasubiramwo no kuvuga 1 2 4 4 1 9 9 3 1. Turi kumwe rero na Dr. Tade Ndikumana. Dr. Tade Ndikumana, twongeye turabahikaze mu kiganiro mu biganiro byacu, muraho murakomeye.
Ego, turi hano, mwiriwe neza.
Mwiriwe. Murakoze gufata akanya ko kongera kuganira natwe.
Ego, namwe murakoze kuduhamagara kugira ngo dutange umuco kuri ingwara y'imibembe.
Murakoze cyane. Abantu benshi barazi kandi barumva ingwara y'imibembe ariyo lepre rimwe na rimwe, ariko bamwe ntibayitahura neza. Mwubwira abatumva abatwumva neza ingwara yariyo irandukira yandukira ite, umuntu ayigwaye arakira iyo bamuvuye?
Ego, murakoze cyane. Mu byukuri ingwara y'imibembe murazi yuko ari ingwara yakera cyane. Navuga mu bihe mbere no kugihe cya Yezu Kristo ingwara yaravugwa. Ingwara y'imibembe rero ni ingwara yakera nkuko ndabivuze, ariko kera baravuga yuko ari ingwara bavuga ko ari nk'umuvumo cyangwa umuntu wewe yagize nkivumwe, niko nabivuga. Kubera nta muti wari bwaboneke kandi yari ingwara itinyitse cyane, ariko ubushakashatsi bwagiye bukogwa ku buryo habaye abashakashatsi bo muri Amerika, hanyuma baraheza baratora igitera ingwara y'imibembe. Ingwara y'imibembe rero iterwa n'umugera bita Bacillus de Hansen. Unovuga ushusha n'ujya mugera utera ingwara y'igituntu. Kaba rero yandukira biciye mu muyaga, kubera yuko umuntu ayigwaye amaze kurenza ibimenyetso by'amabara ameze kujya ku rubando mu gatababaza arenga 5 ku mubiri. Araheza biba byerekana yuko iyo migera yagwiriye. Uyo ni waheza iyo rikarakorora cyanke yasamuye hajya yegeranye n'undi muntu atarafite iyo ngwara, agaheza akayimwanduza biciye uvuga mu muyaga. Hanyuma ibindi bimenyetso byo ibimenyetso byerekana umuntu agenda ingwara y'imibembe. Ingwara y'imibembe ni indwara novuga ifata imitsi igatuma yibika cyane mu mubiri, ikerekana amabara ku rukoba novuga ameze nka yeruka akamena kujya ku rubando, umugabo umuntu ntiyagaza kubera yuko iyo migera iba yagiye ikica icyo tuma umuntu ababara. Hanyuma ayo mabara yari aza ku mubiri na cyane cyane ku maguru, ku ntoki, mu maso kandi ku mubiri novuga ahari hose ku mubiri. Hanyuma iyo imaze kugwirana mu mubiri migera y'ingwara y'imibembe, niho rero umuntu atangura kubona novuga ibindi bimenyetso mugabe bivuye yuko iyo ngwara yamaze kumusindikaza, yaraheza akadadarara intoki. N'umuntu usanga adashobora kugorora imitsi ikadadarara, mu nyuma hajya umuntu akubita ingohe mu maso bikanga kubera icyabituma kiba kidakikora neza. Hanyuma mbere birajya no ku mano, ugasanga amano hari ibikomere, mugabe icyo gikomere kiraza umuntu akumva akamoto kabi kubera udutsi tujyana amaraso tuba twarazivye, hanyuma akabwirwa n'uko atamota neza
giye kuraba gasanga hari ikinego kinini mu kirenge anovuga bishaka gususha naho njya kwa diabetes hanyuma rero bibandanije umuntu agira ibikomere binini binini ikibabaje rero nuko naho yohonyura mu mucanwa ntaheza ngo yumve ko ababara hanyuma rero agacikamano mbere agahuma gasinzikara niho rero mu nyuma amaze kumara imyaka myinshi usanga umuntu yengwara imuhitanye bivuye ku bikomere byinshi byamaze gukwira ku bihimba na cyane cyane amaguru n'intoki hanyuma agasinzikara indwara niyo mbere yitera ubumuga bukomeye cyane nicyo gituma duhimiriza bene igihugu kugira ngo umuntu yibonye ko ibara naho ryo ritamubabaza yagenda kwa muganga bakamusuzuma kuko twarigishije abaganga bose kandi n'imiti irahari itangwa ku buntu.
Yego, none muganga ibyo byose usiguye, ibyo bimenyetso byose usiguye biba mu kiringo kingana gute? Indwara irafise ikiringo ikurira mu mubiri umuntu atarayamenya uko ayigwaye, muri icyo gihe arashobora no kwanduza uwundi muntu, icyo gihe bifata umwanya ungana ukibwira umuntu amenye neza na neza ko ayifise.
Yego cyane, mu bisanzwe indwara y'imibembe navuze yuko ari indwara yibika cyane mu mubiri kuko irashobora no kumara, novuga nk'umuntu yanduye nk'ubu agahera nk'imyaka itanu nta kimenyetso arabona
muri icyo kiringo arashobora kwanduza umuntu.
Uwo muntu ntashobora kwanduza umuntu kuko ntibiragwirana mu mubiri ku buryo iyo yasamuye cyangwa ariko arakorora yo kwanduza. Hanyuma uko iminsi igenda igenda ntiyatangura kubona ikimenyetso cya mbere ni ibara riza ku mubiri hanyuma rikaza rimeze nk'igeruka, hameze nk'ahari inzobe, hanyuma uwo muntu akaribona ikibabaje nuko adaheza ngo aje kwa muganga kuko ntababara ntiyagaza nta musonga bafise. Kabandanya rero uko imigeri y'indwara n'ibindi bigwira mu mubiri niko amabara agwira. Mu gupima rero twebwe icyo dukorera ko ibipimo kintu cya mbere ni ukuraba ugasuzuma umurwayi, iyo ubonye iryo bara baheza ugakoresha ubuhinga ko twarabyigishije abo dukorana b'abaganga cya mbere n'abaremesha kiyago mu ntara iyo ndwara sanswe igwiriye intara ya Cibitoki, Ubanza, Bururi, Rumonge, Rutana na Makamba. Aho rero n'abaremesha kiyago twarabigishije iyo babonye nk'ibara ku muntu baheza bakambwira ati wewe rero uraraba uje kwa muganga, hanyuma tugeza tugasuzuma tukaraba cyo bita mu gifaransa la sensibilité de la tache. Iyo iryo bara riri ritababara riri insensible tugeza tukamenya neza yuko nta yindi indwara yo ku rukoba ituma umuntu agira ibara, hanyuma aho hantu ntihabe sensible. Ni ukuvuga turakoresha ubuhinga bw'agapama tugakoza ko umuntu uba mufunze igitambaro uheze ukamenya ibyo ari byo. Hanyuma iyo byagoranye naho nyine tugize nk'ugukekeranya tureza tugafata ibipimo tukajyana muri laboratoire. Mugabo igihambaye ni uko iryo bara ryonyine aya mabara ari ku rukoba umuntu atababara atiyagaza aratwe aremeza neza yuko iba ari indwara y'imibembe. Kenshi rero bigenda gute? Kubera iyo myaka myinshi umuntu ashobora kugendana iyo ndwara atabimenyetso afise atababara afise, bituma acajya kwa muganga atevye yamaze kuronka yamaze kugira ingaruka mbi z'iyo ndwara. Ya handi umuntu ashobora kuzinduka nko kurima hanyuma agasanga intoki ntizikigororoka. Kenshi rwacu bavuga ati ni ntazi cyangwa bwo bari uburozi akaza kwirukira abarumenyi. Mugabo ni indwara ifata mu mitsi igatuma imitsi itagororoka hanyuma akaca dadarara cyane. Wa muntu usanga afise ngikomere kageza kukivurira muhira kitamubabaza, mugabo kizaguma gikura akazoza rero yamaze gutakaza amano kuko benshi usanga baza kwa muganga basinzikaye. Ariko muri iyo minsi twari abahimirije cyane abene gihugu dufatanije n'abajeje intwano cyane cyane muri ziriya ntara, ubu rero turabona yuko batanguye kujya kwa muganga hakiri kare. Iyo ndwara yo kugira ngo umuntu ayikinge cyangwa ayituze nuko abo bantu bafise amabara ari munsi ya tanu iyo bagiye kwa muganga tukabaha imiti aca baheza bakabandanya babaho neza bagakora ibikorwa byabo bya minsi yose ata muntu banduza. Iyo dusanze naho yaramaze gusinzikara naho nyine turamuvura, hanyuma turafise n'indi migambi twashizeho dufatanije n'abadufasha kuko ngaha aye leta nivura bene gihugu nkuko bisanzwe bizwi. Hanyuma hariho ikigo novuga ONG yaba Action Damye aribo batanguje kurwanya iyo ndwara, usanga badufasha mu guhimiriza bene gihugu hanyuma no gerageza gusubiza kugorora baba bamugaye ko turabikora cyanke kuvurije bikomere kugira umuntu asubire amere neza yaheje gufata imiti hamwe n'ikirahamwe wa MS rero zisanzwe zitronsa imiti dutanga ku buntu iyo miti nayo ikaba ikiza mugabo iyo umuntu yaje atevye ntaheza ngo akire ubumuga arakira indwara mu bumuga bwagwamaze kumushikira iyo miti rero mutitangwa gute igihe dusanze afise amabara ari munsi ya 5 aheza agafata imiti ikiringo cy'amezi 6 mugabo kubera dusanga abantu kenshi baba bakenye kenshi barasinzikaye hari gihe usanga atayifashe neza agashikana ku mezi 9 mugabo aho tushatubona yuko ayifashe muri icyo kiringo aba yakize hanyuma abamaze kurenza amabara 5 bafise na za zindi ngaruka mbi bamaze gutoboka ibirenge bamaze gucika intoki kudadarara intoki cyangwa guhuma amaso cyangwa indwara ushobora gusanga nk'igisho kugyugara bitagishobotse bikaguma rikanura mbere naho nk'udukoko azamisatsi kaza ziga zikaza zirakubita mu maso atari bwugara ijisho hanyuma rikaca riviramwo rigira ingaruka mbi ribora abo rero cya tubaha imiti y'ikiringo cy'umwaka amezi 12 hanyuma agaheza agakira indwara hanyuma tuca turaba ingene ubwo bumuga nabwo twobwitaho na cyane cyane mu kuba kora niko byitwa tureza tuka hariho umugambi wo kuraba bamugaye tukabakora hari abo bacitse ibirenge
yego
tukaraba ingene bo baronsa bijya birato orthopedique
yego none muganga
kuberako
ntabaciriyemo muganga iyo uvuze ate ry'amabara 5 mbere yuko arengera iyo umuntu ayabonye arashobora kuja kwipimisha amaraso canke kugira ngo nyene yipimisha hakiri kare umuntu yoja kwa muganga abonye ibimenyetso bimwemwe akipimisha amaraso bomenya yuko ayigwaye
oya indwara y'imibembe ntibayipima mu maraso sinovuga ko ari kwipimisha amaraso agenda kwa muganga akamusuzuma ivuriro rimwegereye hanyuma akaba ati genda afite ibara ku mubiri mu mbonera ari biki kuko hari indwara z'urukoba nyinshi kenshi usanga abenegihugu novuga batamenyereye basanga kenshi ari muhira ashaka nko kuvuga ati urugurugo bari urubando agaheza akivuza nk'undi muti mugabo ihambaye nuko iryo bara tuvuge iyaba ribabaza byari koroha kuvura k'umuntu ateja kwa muganga mugabo kubera ko ritababaza araguma ngaho rikaza hanyuma akaza irindi tukaza kubibona amaze kugira ibimenyetso by'ingaruka mbi na cyane cyane ari kudadarara imitsi intoki zikaba zadadaraye zitakigororoka cyangwa atangiye kugira ibikomere bituma amanacika cyangwa amaze kugira ingorane zo kugara amaso zo gukubita ingohe niho baheza bakaza rero uyagiye kwa muganga twarabigishije neza ingene baheza bagasuzuma iryo bara bakaheza bakabona yuko ari ibara rivuye ku yindi ndwara cyangwa rivuye ku ngorane imibembe rezo bakamutunganiriza.
Murakoze cyane rwose. Muganga iki ni kiganiro nk'uko mubizi ni kiganiro k'ijambo abanywanye biradishwe rya Amerika ibibazo dufite ni byinshi ariko nabo nyene barafite ibibazo n'intererano. Reka dutangurire kuri niyo kwizera, muratwumva?
Nabo mbijana kwijana kabe.
Mwiriwe neza niyo kwizera duhamagaye uri he?
O cyendi nga mu sagara cha Bujumbura.
Baza muganga ikibazo cyangwa icyumviro.
Bote muganga nayo ndabifite ikibazo ngomba kumubaza kweri ego kweri ntabeshe indwara y'imibembe kweri iragisubije ngaha mu Burundi kandi iyo ndwara kabisa umuntu ayirwaye usanga ari hatari kubera usanga amaguru yabyimbye ku buryo kojeje ko nk'ukuboko nk'urutoki par exemple hamwe umenga kuguru kotoboka jewe rero ikibazo nagenda mwibarize muganga nimba ari muganga sinzi
ni muganga
ikibazo nagenda mwibarije none nta muti sema ukuyigwanya completement ubutakigaruka bararonka ngaha mu Burundi canke nk'aba expert b'abaganga bafite imiti ikomakomeye gose bashobora kuyigwanya ku buryo ihera nyine atabantu irinze gusinze kaza ubuzima twaba twanje n'utwo murakoze
cyane reka twakire na Pascal. Pascal matwumva?
Ndabumva neza cyane rwose.
Mwiriwe Pascal. Uduhamagaye uri?
Mwiriwe.
Ego.
Allo.
Oui Pascal, muduhamagaye muri he?
Ndabahamagaye ndi mu Burundi neza na neza mu ntara ya Bubanza.
Ego, twavuze ko ari imwe mu ntara iyo ngwara yibonekezamwo akabazo ofisi nakaha.
akabazo utubazo mfise akabazo ka mbere nagoma maze Dr. Tade ni kubera iki iyo ngwara yavugwa cyane mu myaka ya kera ariko ubu ukamenga no kubaho n'ikibaho ku buryo n'ugwaruka gubu urubajije iby'iyo ngwara atabirebire boyikubwira ko nuko yoba yari yararanduranywe n'imiti akandi kabazo iyo ngwara itegwa n'iki donc agent causal akabazo gakurikira ibimenyetso by'iyo ngwara ni ibihe donc le signe clinique akandi kabazo toyikingira gute prophylaxie akabazo kanyuma ivugwa n'imiti yihe donc le traitement
bimwe mu bibazo byawe umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu docteur yabisiguye sinzi ko muwa mwakurikiranye ko bimwe muri byarashaho kubisubiramo Pascal urakoze cyane ku bibazo byawe docteur Tade reka tuhere kuri niyo kwizera we warabaza ati iyi ngwara umuntu yo yigwanya gute hari ubuhinga canka abahinga bahari bafise ubushobozi bwo kuyigwanya burundu ikagira ikakugwaho neza na neza Allo docteur
mu byukuri yavuze ati iragisibije ariko turavye urugero tugedeje ko kuyigwanya kuko asanzwe hari ikigo kijeje umugambi w'igihugujeje kugwanya ingwara hamwe n'igitunu sanze ndongoye hajeje yibi sanze nkora ndi kumuvugizi w'ushiranganze aho rero ingwara turayigisha cyane kandi barayizi ariko namubwire uwo mugenzanze yuko hari ingwara nyinshi abantu bitiranya n'imibembe kubera hari ingwara usanga icyo bita elephantiasis usanga umuntu abyinjiye birenge igihambaye nuko bajya kwa muganga kuko haba mbere nk'ayi Bujumbura hari ikigo gisanzwe kivura indwara y'igituntu hajya kuri Foreyani hari habaganga twashyizeho babinonosoye basuzuma abantu benshi bava muri aya makaritsiye novuga amwe amwe harimwo abenegihugu uburyo budakwiye bwo kubaho nkajya ku buterere abantu usanga bava muri za Kinama za Kanyosha cyanke mbere na hariya mu Gatumba rero indwara y'imibembe ku rugero tugezeho twebwe mu kwigwanya ngaha mu gihugu urugero rushimishije kuko muri OMS baheza bakavuga bati igihugu kimaze gushika ku rugero gukuronka umugwayi umwe ku bene igihugu 10,000 munsi y'umugwayi umwe ku kubera igihugu 10,000 bagwashitse icyo gihe igihugu kibacatse ku rwego bavuga phase d'elimination hageze yuko hasigaye kuyituza mugabo igihugu kiba carayigwanije bikomeye ariko izi ntara navuze intara zihanuwe n'igihugu cya Congo hamwe na Tanzania rero ugasanga muri ibyo bihugu igihugu ntibirashikira ku rugero twebwe tugezeho icyo gituma muri iyi minsi muri iyi myaka novuga kuva 2005 gushika ubu aho abenegihugu bari barahunze igihugu bariko baragaruka ku bwinshi hariya za Giharo za Kayogoro za Kibago intara ya Makamba na Rutana mbere no ngaha mu ntara ya Rumonge cyo kimwe no mu Cibitoki aha mu Kiyaya hamwe n'ibubanza bagarutse rero bahunguka benshi bari bagwaye kubera yuko barasindika iyo bari cyo cyatumye ibiharo bisubira kuduga kuburyo rero ku mwaka turonka ibiharuro nk'abantu bagwaye bashasha baba nk'400,000 mugabo urumva ku 9,000,000 murumva yuko tumaze kugera ku rugero rwiza ariko n'ukwamezi ako hanyuma rero baje basinzikaye niho twaje dushyira n'ujya mugambi wo kubakora kugira ngo basubire baronke novuga baronke ubuzima mbere turafite n'indi migambi ubu hariho amashyirahamwe y'abahoze bagwaye indwara y'imibembe twashyizeho kugira ngo itunganye na cyane cyane ko kenshi usanga barabahari ivomo basangana umuntu abantu bavuga ati jya n'umuryango w'abanyamibembe ariko si byo utamenya aha rero icyo dusaba bene igihugu ni uko batokwinuba abantu bagwaye indwara y'imibembe kuko mwumvise ko iyo umuntu amushyize ku muti ntasubira kwanduza kandi arakira uyu mugambi rero twongeyeho ni uko kubakora ntubwira ngo yavure bya bikomere naho bafise mu bumuga mugabo ntibabananye bose bikomere bibababaza bajya nabo bafise badadara intoki hari ubuhinga nuvuga shiji plastike dukoresha kugira ngo bakwire intoki zigororoke ashobore nk'ugukora udukorwa twa minsi yose hanyuma rero uti twoyituza gute kuyituza ikintu cya mbere nshafatanya n'icyo cya mwene wacu yabadije
yego
ikintu cya mbere indwara kugira ngo umuntu ayituze amenya ngene itera ikiyitera yabadije ati agent causal indwara y'imibembe iterwa n'umugera yitwa basse de Hansen yandukira bivuye ku mugwayi agenda niyo ndwara kumba atabimenye atashoboye kujya kwa muganga bamuha imiti iyo babana igihe kirekire araheza agakorora cyangwa akasamura iyo migera ikacijya ngaha mu mpe mu gihema kujya kitanzwe bigenda no kugituna hanyuma uyo muntu rero aheza agahema kinziye migera mu mubiri we mugabe ikindi nacyo kica kigorana nuko iyo amaze kwandura atacya nta kindi kimenyetso nta korora icya acayigumana hanyuma akazoza kwibona uko atangiye kubona ajya amabara ikintu rero mu gukinga rero nuko turondera wowe n'igihugu bose uratubikora turagira amatangazo mu mashengero mu misa tugatuma ko ubutumwa muri izo ntara abajeje intwara turakorana neza n'amanesha kiyago bagahamagara ati umwe n'igihugu wese afite amabara ku mubiri naze tugeza tukaca dusuzuma abo bene gihugu haba dusanga badafise imibembe n'ivyo badufise indi miti tubaha kuko imwe n'igihugu yakwituye neza ngo tumubwira ngo subira inyuma kandi yaje yitura muganga kandi afite ingorane tukaca turondera yo mwabafise iyo ngwara tukabashira ku miti twaciye tubona tuti kugira ngo tuyituze nuko abo bahora bayigwaye ari batanga ubuhamya katubashire mu mashirahamwe hanyuma twaciye tubaronsa barabonye kandi yuko ari ababe n'igihugu bakenye ugasanga ntibafite n'uburyo bwo gushika kwa muganga bose ubuye turabagurira tujya dukarata two kwivuriza ko karte cam n'imiryango yabo kugira ngo nimba hariho n'umwana yo bagenda ku ishure canke uyundi wo mu kibano yoba yaranduye mugabo ibimetso bitaraba byinshi agende kwa muganga hanyuma nimba agiye kwivuza malaria nimba agiye kwivuza indi ndwara abaganga twarabigice kubaca baraba kuko tuba tuzi abo bantu bahora bagwaye nabo bakabaherekeza ati raba na twebwe twarakize bashobora kujya kwa muganga ukavuga ugakira abo rero nk'ayo mashyirahamwe ni kugira ngo bereke mu kibano babone yuko atari abantu b'ibicibwa barashobora kwiyungunganya nko mu gatete hariho ishyirahamwe rikomeye aho bagiye kuguriza imbuto novuga z'ivyamwa vya kijambere bijya bita grefe ubu rero baradusavye barazanye undi mugambi twabafasha wo gushyiraho imashini yo gusya ibigazi hariho n'ayandi mashyirahamwe twera turashyiraho mbere duheruka no gukora novuga ireresi yerekana ingene iyo ndwara imeze mu Burundi hanyuma tukazoheza tukayerekana barayerekanye iburaya kugira ngo abasanzwe badufasha babone yuko ikibazo kihari kugira ngo duhebwe twishyushye ikibazo cy'urya mutumire wa mbere avuga ati mbega none twoyituza gute yituza rero nuko imenyekana mu gihugu ana cyane cyane abantu bakamenya yuko atari vumwe nkuko byari kera muri bibiliya kuko nicyo byarahoraho mugabo imana niyo ikora byose ariko n'abashakashatsi bagatora ikitera na kivuze bakarondera n'imiti kandi imiti leta itanga ku buntu kugira ngo dusahirize kuko urumva imiti y'amezi atandatu umwaka biguha amahera menshi cyane hanyuma tukaheza tukavuga tuti naba rero bahora bagwaye ntimubakumire ahubwo mubashyigikire kugira ngo na hariya mu muhana hirya hoba hari abandi bakinyegeje murazi ko kera wamenga naho hoba habaye urubanza inyamibembe yategezwa kwicara kure bareza bakamushyira n'utwo kujya atari kumwe n'abandi ibyo bive mu bene gihugu bamenye ko ari indwara nk'izindi kandi vuga ugakira na cyane cyane y'umuntu yagiye kwa muganga hakiri kare ikindi nacyo ni kwigisha abajejwe kwakira abagwayi ibyo twarabikoze kandi tunaguma tubikora ikindi ni ugukorana n'abaremesha kiyago bajya bene gihugu bitoreye hariya ku mitumba basahiriza muze amagara y'abantu kugira ngo tubigishe barafise ibitabo barafise de boîte à images baragendera mu gihugu hagati bagasaba uruhushya bajeje intwara bageze bagakoresha ibiteramo n'inama bijyanye no kurwanya iyo ndwara uko niko dukora
urakoze muganga uraza kongera kutubwira zimwe mu nyifato imiryango y'abo bantu bakwiye kuvavana nazo ariko reka tubanze twakire uwitwa Gabi nawe nyine afite ikibazo cyangwa icyumviro Gabi uratwumva
ndabumva none batanu
yego mwiriwe neza Gabi shikiriza ikibazo cyangwa icyumviro
abagomba z'umuganga ni ku kubera iki none iyo ngwara kenshi kenshi ikunda kuba ikaje muri zo ntara yavuze iyo byaduse nta numva ngo ni mu ntara iyo nini kandi nize n'ubu agomba kuvuga none iva kuki kubera iki iyo ngwara ikaramo muri zo ntara gusa kuko ugasanga mu zindi ntara
ego Gabi nibaza ko mushobora kuba mutabyumvise murindiriye ku murongo muganga yasiguye yuko impamvu imwe mu mpamvu ari ukubera ziri ku nkombe izo ntara ziri ku nkombe y'ibihugu nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo na Tanzania aho iyo ndwara itaratuzwa neza nk'uko biri mu Burundi
none n'igice ko barakora kugira ngo bashobore kuyiteda kuko ewe ntabwo mperereye ego mba mu ntara ya Kibitoke Yesi ndabona umuntu ayirwaye ndabona gusa none igikinge uko kugira ngo iyo ndwara ikugire ubutaki kugira kuvuga mu Burundi cyane kuboneka
muganga yongera asigura bimwe mu biriko birakorwa ku rwego rw'ubushikiranganji hari imigambi myinshi bateguye yo kugira ngo bigishe abanyagihugu kuyirinda kuyigwanya ndakeka muganga ashobora kongera gusura mu bimwe muri byo urakoze cyane Gabi
ego narekisa kandi kabagarika
ego
ega igikomere dufate umuntu ayigwaye bavuze byinshi ko igikomere yajya amazi yagifite arashobora kwanduza nk'umuntu bamujyamanye cyane tugafata nawe kumbura uba ufite igikomere
ego kibazo cyiza urakoze cyane Gabi reka twakire nitunge nitunge brown uratwumva
yego ndabumva
yego nitunge wewe uduhamagaye uri he
ndabaye magaye ndi kujumbura mu Burundi
yego nitunge shikiriza kibazo cyangwa icyumviye
nashaka mbaze yuko turabishika ingwara y'imirembe kica umuntu ikintu nacyo nashaka kubaza nashaka mbaze yuko yo akirete ku manono no ku nzara ko yoba ta ibindi bihimba ingwa imbembe bwata kibazo cyanjye byari
urakoze cyane Dr. Tade Ndikumana reka duhere kuri Gabi ba Gabi yabajije ikibazo cya nyuma mu byo nari nagerageje kumusigurira ati igikomere nk'uwo yajyamanye n'umuntu igikomere nubwo kumbure ashobora kuba yaratanguye imiti igikomere yajya amazi yacu ashobora kwandura umuntu baba bajyamanye
ego ndamushimiye Gabi yabajije ikibazo nagira ngira ngo ndabungane ko mamubwiye ko nari nabivuze aho umuntu arakibitoki n'ivyo hariho imibembira hari kuko hajya kwivura ryo mu kabura ntangira arahazi aha hose muri mugwi hari habantu zabukinanyana tudi bagifise yo ngwara ati none ko mwama muvuga ko iri muri zintara ni kubera iki ubisanze murabona yuko abene igihugu baragenderanira kandi kenshi urashobora kubona nka mu Kibitoki abantu benshi bashobora kuba bafitanye ubucuti nabo muri Congo bakaja kurimirayo mbere ugasanga baragenderanira bagaheza bagasabana ikanizera ntara navuze za Rutana za Makamba sanga migendanire ni myiza hagati ya y'ibihugu abene bigu rero barashobora kuva mu Burundi bakaja muri Tanzania basanga barafite inshuti kuko kumubona imbibe z'ibihugu ziri siko ziba ziri no n'umugenderere y'abantu cyangwa ku bucuti bafitaniye hanyuma rero ugasanga kubera ku rundi ruhande akigora atari kenshi ko n'ibihugu binini binini basanga kuri izi mbibe duhana kumbe ibikorwa ntibishemeye benshi rero novuga yuko baheza bakandura muri ubwo buryo kubera ari indwara yanduse yabiciye mu muyaga reka mbere nobabwira yuko ho ku mbibe duhana na Tanzania cyangwa na Congo urashobora gusanga mbere n'abagwayi bahari bivuza ngaha habi ngaha Bujumbura hajya mu kigote ya Tebe cyangwa muri aya mavuriro yegereye imbibe atari n'abarundi mugabo kubera yuko ari ingwara yandukira bikiye mu guhema ntuza ngo ureke kumuvura naho rero tuteza gukora ubu tuko turashyiraho umugambi bavuga umugambi w'igihugu ugeje kugwanya ingwara zititaweho ko ni nyinshi ingwara cyane z'urukoba ugasanga bijya biti binyoro ugasanga ingwara y'uburire ijya ingwara y'urukushi ikagemo n'ingwara y'imibembe kuracira umugambi w'igihugu cyita plan directeur national uzo tuzeza tugahereza abasanzwe bafashe Burundi hamwe na leta kugira ngo turabe ko twogwaniriza rimwe izo ngwara zisa nizibagiwe zitaweho cyane ni imwe mu ngendo twa ibihugu bya Afrika byafashe kugira ngo heze tuyituze kuko umva ko n'igihugu bavuga ati none izotuzwa byari nagiye ntangure kwishyura kuri icyo kibazo cya mbere n'igituma izo ntara arizo zisinzikarana kubera imigenderanire y'abenegihugu urujya n'uruza rw'abantu hanyuma n'ubucuti hari abasanga bari nayo bakagenda bakagumayo bakagaruka mugabo n'ibikorwa rero tuzoca iyo uwo mugambi w'igihugu tushizeho tuzoheza turabe n'ingene bishobora gukorana icyo gikorwa n'abo dusangiye akazi ko kuvura haba muri Congo cyangwa muri Tanzania.
Ego yabajije ibyerekeye gikomere
yabaje ati mbega none umuntu afite kijya gikomere arashobora kuba tuvuge nk'amazi gikomere ashobora kwanduza uyundi icyo oye ubushakashatsi aho bugeze ntiburerekana yuko umuntu ashobora kwandura biciye mu gikomere kwandura biguma bica muri ya nkorora kwa kwasamura hanyuma ajyama ijyamigera y'ingwara y'imibembe igaheza ikaja n'izi mpe mu duhema uyu muntu rero yarasanzwe atangwa arafise agaheza akayandura biciye mu guhema ariko rero ibikomere ahanini bituma gusa umuntu bamwinuba kandi biratsinzikaza cyane umuntu aba agwaye iyo ndwara nicyo gituma hariho n'imiti heza tugahereza abagwayi iyo yita permanganate potasiyumu n'amabase kugira ngo baze barivurira muhira turabaha imiti ihugira ibikomere bikire kuko icya mbere uko tubaha imiti yo kuvura indwara y'imibembe imaze gukira ibikomere ntibandanya biza washa tubaha n'imiti ituma ibyo bikomere byuma hanyuma agaheza kabandanya ubuzima bwiwe nk'uko bisanzwe kandi hariho benshi uye batanga ubuhamya bari baramugaye mugabo muhura ukabona neza ko ari umuntu ameze neza cyo tunabwiye ko batangiye gushyiraho n'amashyirahamwe hariya no mu cibitoki hariho umwana yitwa Faustine yari yaragize ingorane we twa iyo rero twakoze twashoboye kubona yuko yari umuntu atagize ku ishure uye yaragize novuga ubuhamya arerekana yuko amaze gukira ari umwana nk'abandi kandi yakiza kagenda ku ishure nk'uko
ni byiza cyane nitunge we yabajije mwasiguye yuko ishobora kuyingwara ishobora kugira ku rugero rwaho uhuma maso ukagwara cyane yabaje ati niba ugera ku rugero aho ikwica yanabajije ati nibihe bindi bihimba uretse intoki yamano iyingwara ikunda gukarira
nitunge yabaje ikibazo cyiza cyane nakivuze mu ntangamarara bisanzwe ingwara y'imirembe novuga yuko irasinzikaza mugabo nica yica ariko nivyo izo ngaruka mbi zivuye kuba umwenegihugu atashoboye kutwitura ivuriro ngo bamuhe imiti imigera igenda igwira hanyuma igatuma umuntu asinzikara iyo yasinzikaye rero afite nk'ivyo bikomere biraheza bigaheza bikaguma byaguka bivuye n'uko ari umuntu yari karaho nkonyora nko hasi naba afite igikomere kinini ntababara kubera bwa twadutsi dutuma umuntu aba sensibilite iba yaheze ntaheza ngo yumve yuko yababaye hanyuma rero araheza akicwa n'ingaruka mbi zivuye kuri infection septicemi ivuye kuri ivyo bikomere kuko mikrobe nyinshi zirazima zinjira mu mubiri ugasanga izo mikrobe zinjiriye aho bavuga ingwara y'imibembe yasinzikaje nizo zihitanye umuntu bose ingwara y'imibembe heza ngo mwice iramumugaza iramusinzikaza ikugururira umuryango bavuga izindi ngwara yindi migera igaheza ikaba ihitana uwo muntu hanyuma rero yibaze kubaza ati mbega none boyikinga gute icyo bita profilaxi ahanagira menshi yuko ingwara y'imibembe nta rucanco ifise kuko mwazi yuko naho yandikira kujya ku gituntu rero ugituntu ku mwana kivuka arafite urucanco na rucanco ruhari ukuyikingira rero kwiza ni ukwitura ivuriro hakiri kare umuntu agifite ajya amabara navuze ari munsi ya tanu atarashobora kwanduza abandi acakira hanyuma abo yo kwanduje ntibaba bakiboneka hanyuma mbere n'abo bose baba baramaze gutsinzikara bashyitse kwa muganga bakabaha imiti barakira ingwara nsubira kugwira kandi basubira kwanduza hanyuma tugasigara dufashanya nabo kugira ngo ukinge ingaruka mbi ziba zavuye ku ngwara y'imibembe hanyuma ubuzima bwabo tumeze ngo busindikare.
Murakoze cyane rwose muganga, reka dufate umunota umwe tumire amate twongere tugaruke. Murakoze cyane. Oh,
senga wei hoya sinamu bona nashakishije mahoro nashakia mu miryango nashakia mu bakome nanumwe wayamaye abafite ubutunzi n'imbaraga nasanze bose ari
Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga turiko turaganira ku ngwara y'imibembe turi kumwe na Dr. Tade Ndikumana. Dr. Tade Ndikumana ni umuvugizi w'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu. Muganga Ndikumana, ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwatoye icivugo cy'uyu mwaka kuri iyi ngwara kivuga giti dukora ibishoboka byose kugira abagwaye ingwara y'imibembe basubire kugira agateka nk'abandi. Ngo tubwira bimwe mu byo abagwaye imibembe bakunda gukumirwa n'izihengeso canke inyifato abantu cane cane imiryango yabo bakwiye kuvavana nazo.
Ego murakoze cyane icyo kivugo nibyo ko uno mwaka murazi yuko uko umwaka utanguye umunsi wa Mungu wanyu muheza ukwezi kwa mbere niho kwisi yose bahimbaza umunsi mukuru wahariwe kurwanya indwara y'imibembe. Icivugo rero muti leta ibicije mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu bikora iki kugira ngo abene gihugu boye gukumirwa kandi basubire basubizwe iteka. Ibintu bya mbere bituma abagwaye imibembe bakumirwa bavuga yuko ari ukutaronka inyigisho zikwiye inyigisho zikwiye kubene igihuko ni ingwara mu byukuri navuze ya kera kandi yanditswe mu bitabo mbere na Bibiliya aho abantu ubu gushika ubu batarumva neza yuko ibyari magara byageruye yuko ari ingwara yandukira ivuye ku mugera baracyafise cyakimviro cya kirati ujya n'umuryango w'abanyamibembe n'abantu bo gucirirwa ivomo batoje hamwe n'abandi. Ivyo rero nivyo turiko turashaka yuko mu ngendo nshasha byova mu vyumviro vy'abenegihugu kugira ngo ahubwo bashigikire ijya miryango usangamwo harimwo abagize abagwaye indwara y'imibembe bakabahimiriza kujya kwa muganga hanyuma bakabashigikira kuko usanga ari abantu bamugaye badashobora gukora utwa twa minsi yose kugira ngo bikenure ahubwo usanga ari abantu bacitse bavuga ibimuga bagaca baza gusaba iyo batanguye kuja gusaba naho kubera abantu baba bishyizemo yuko buhava babanduza canke buhava baba ari abantu baba batera nk'imikoshi ariko bakabahunga ugasanga bagize ingorane kabiri. Nivyo rero turiko turakora nje gituma muti ibyo ubushikiranganji buriko burategura kugira ngo agateka kabagwaye indwara y'imibembe mbere n'abigeze kuyigwara kubahirizwe. Ni ikivugo musanzwe kiva mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONI. Bavuga bati ibihugu byose biteza gushyiraho migambi ituma umuntu agwaye indwara y'imibembe asubirana agateka kuko ni umuntu nk'abandi. Icyo kintu cya mbere rero turiko turakora tuzokora novuga ari no tuzoshyira n'umujya migambi turiko turandika izoba iri hamwe n'izo ngwara zose bavuga tucyitaweho kurusha izindi ni uko ikintu cya mbere ari ukwigisha bene igihugu kugira ngo bamenye neza iyo ngwara hanyuma bamenye ko ari indwara ifise kitera ari indwara yandukira n'ingene yandukira babimenye hanyuma babone gushyigikira abo bantu bagwaye indwara y'imibembe mugabo ntibabaharire ivomo. Ikindi ni uko dushyiraho uburyo bwubwira ngo abo bantu bagwaye indwara y'imibembe bashobore gushika kwa muganga bivuze n'izindi ndwara kuko ari abantu bamagara make kandi babakene. Icyo gituma twashyizeho ujya mugambi wo kubaronsa
kiriya dukarata to kwivuriza ko kubuntu bose n'imijyango yabo hanyuma tugaheza tukabatuma bashobora kwivuza n'izindi ngwara itabagoye hanyuma nuko leta ibandanya irondera uburyo kugira ngo abo bantu bavugwe ku buntu kuko imiti irazinze ureme imiti irahari mavuri yose y'igihugu ikindi tuzoshimikira ko nuko abo bantu tubaronsa uburyo bwo kwiyungunganya kugira ngo bashobore kuronka ibyo bafungura boye kuguma basega ni nama action generatrice de revenus nuko kugira ngo tubikore neza twashimye kubashyira mu mashyirahamwe bo nyene turabahinza tuti nimugende mushinga ishyirahamwe uko mutuye mu karere hanyuma muheze muzane ikaratasi bamutantere baraborohereza hanyuma twaca tuheza tugakorera kuri iyo migambi bo nyene birondereye amwe wese abo bose barafise bivanye n'akarere batuyemo novuga imigambi babona yotuma bashobora kuronka icyo bafungura bakajya hamwe nicyo bitona bavuge yuko amashyirahamwe amaze kujyaho hari ibyo mu kizuka bo bararabye bati turabona yuko ibivyamwa vya mandarine cyangwa imicungwe urabona ko bibaho byinshi biriko birasaza bacora bavuga ati twese twiri umugambi wo kubinagura tukagira amagrefe turonka novuga imivyaro myiza kurusha abo rero baragira amatuta hanyuma bakaca bagurisha twe turabaha uburyo bwo gutangura gukora bakaza baragura izo mbuto hanyuma bakaca baheza bakazigurisha kubene gihugu bahajya muri za rumonge za kiduka bakaca beza bagatera bakaba rero nk'umubyaro bashoboye kuwukora nko ku mafaranga ijana mugabo bakagurisha 2000 cyangwa 3000
hari
n'abandi bavuga bati twebwe duherereye ahantu tubona hari ibigazi byinshi kubitwara hariya biratugora mwadufasha tukaronka imashini wa mugambi turi ofise kandi abasanzwe badufasha barawemeye hari n'abandi nka muzaca ibitoki bafite indi migambi basanga bashaka ko watu twe tuzoshyiraho mure igarutyo rusya nk'umuceri n'ibyo rero twe turakora kugira ngo na mu kibano babone bati ba bantu kumbe sabo sibicibwa ahubwo n'abantu nka twebe kandi bashobora gukora ibikorwa byiza bibateza imbere byo kongera bigateza imbere n'igihugu cyabibara.
Ni byiza cyane. Reka twakire na Jean-Marie. Jean-Marie uratwumva?
Ego ndabumva.
Jean-Marie shikiriza kibazo cyangwa icyumviro.
Ego murakoze. Jana birambaze muganga Dr. Tade. Nk'uko yari yabishikirije nuko araba no ibujumbura abantu bagwaye indwara n'iyembe usanga kari benshi cyane ariko biye muri enteye dite yavuze ntara za Cankuzo aravuga za Kibitoke usanga abantu igisigiri cyari kininiya cyane ubwo gisumba ikindi Bujumbura igituma bazigwaye yasigiye sinkora ngaruka ko ariko nimagenda mubaza akabazo gatoya nk'uko hari umuvugizi ubushikirangaji bw'amagara ya leta y'abantu ya leta y'ubushikirangaji bwa leta najyana mubaze ikihe kigikorwa muriko murakora kugira ngo murare uko mwese kugabanya icyo gitigiri cyo muri enteriyeri kubera muri enteriyeri ziteye iyo ndwara y'imibembe yoyo nta n'icyo bayiziko hanyuma uko yari yabivuze nagira nongere ko yari yavuze ati bogira inzu z'amareresi bakayigisha hariya bayitazi neza jyewe mbona ariko ariyo mwaye iri ampesi kasi kugira ngo abanyagihugu haba hari yanya bayimenye yerekana bakerekana odepani itangura bakerekana evolisiyo yayo gutyo abanyagihugu baho bakaba okura bakamenya uko ingene iyo ndwara yandukira
yego muganga yasiguye imigambi myinshi ubushikiranganje bw'amagara y'abantu buri ko burakoresha mu kugira ngo bigishe kandi mu ntara cyane cyane izo ntara zisinzikajwe ariko no mu gihugu hose kumbure arashobora kunyunganira kongera kw'akantu urakoze cyane Jean-Marie reka twakire na Nduwimana Nduwimana uratwumva
ndawumva neza munyeshamakuru
muri
Amerika
mwiriwe neza Nduwimana wewe uduhamagaye uri
ni mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi mbanje kuramutsa abarundi bose ko twumviriza nibagiye amesha makuru bose ku cyuja Amerika bose eka nibagiye mutumire mwese mwatumiye
urakoze cyane
ego ku kibazo cy'uwanje ndeni dogiteri
ego
ego ego namwibaze nyakwa dogiteri mbe ko ari mu dogiteri yabyigiye mbe ko mbona ubuhinga bo bafise mu buhinga bwabo ko mbona indwara beshi cyane menga nibafatanye ibure ibire yabuze ko ari indwara yiki
imibembe
yimibembe none bafise ububasha ubuhe bafise ingubizihe kubanyagihugu ko mbese menga bagwaye indwara zidakira ze mirembe bo bafise ingubizihe kugira bazigwanye cyangwa bazivuze kuko umunyagihugu wese ari gihe agenda kwa muganga bamwe mwe turamaze kubona abajya kwa muganga niyo babafasha none mwebwe bwa buganga bwa dogiteri mufise ububasha ubuhe kugira mwakire abantu bajya kwibuza iyo ndwara kuko bese yarabaganga ugasanga bari ko barinuba abantu bagiye kuba babivuza nico nterano yiwanje akabiri ngira mahoro murakoze
murakoze cyane muganga reka twa du ikibazo cha Jean Marie ndakeka hariho byinshi mwari mwasiguye byerekeye uburyo muri ko muragerageza gutuzi ingwara mu gihugu hagati mwasiguye bitari bike ariko ku kibazo cha Nduwimana ndakeka ko nawe nyine yashatse kumenya uburyo imiti ubuhinga nkamwe bw'abaganga mufisa abaganga bakwiye banonosoye ingwara byifashe bite
kuri jama yatanze intererano nziza nabivuze yuko kugira urwanya ingwara neza uyituze nuko abene gikuba imenya yavuze rero yuko tutoshiraho tukagenda hariya nyene ku mitumba nko mu makomine ukerekana iyo reresi ingene iyo ndwara yandukira hanyuma ingene bayivura ibikenewe kugira ngo ikize n'igituma itugora kugira ngo abene gihugu bumve yuko kwitura amavuriro abegereye hakiri kare hanyuma umweregihugu agira kabiri yavuze ati bega none mwebwe ko muri abaganga mwabinonosoye mufite ubushobozi ubuwe kugira ngo abene gihugu bitura amavuriro bakigwe neza ntibabinube ahamboneye no gutera kamo abo dusanzwe dusangiye umwuga yuko by'ukuri kwakira neza umugwayi bikiza umuntu novuga nk'ibice 30% ni mu ngendo ya minsi yose nizo barahiriye icyo ni kintu haba ku ngwara y'imibembe haba no ku zindi ndwara kobo kwakira neza ababitura kuko biratanga iteka ku muganga kandi bituma nuje yitura iryo vuriro yiyumvamo by'ukuri ko agiye gukira iyo nibaza yuko ari ikintu kiza cyane ariko rero natwe kuri indwara nuko abaganga mu bisanzwe umugambi w'igihugu barahari kandi abo dusanzwe dukorana hajya mu burere bw'ubuvuzi haba no ku mavuriro yo mu burere haba no ku mavuriro mato mato inyigisho ziguma zitangwa kandi zaratanzwe kugira ngo bamenye neza ubuhinga bwo kubona iyo ndwara no kuyivura hakiri kare
yego
nacyo gituma tuvuga tuti twarabonye yuko kubera indwara y'imibembe yandukira abantu na cyane cyane iyo babana mu kibano begeranye nicyo gituma twatse mu mugambi kuvuga tuti harimwo umwe ari umubyeyi ari cyangwa umwana cyangwa inkumi cyangwa umusore tubonye muri urwo rugo afise indwara y'imibembe cyangwa tumaca tumuronsa nakajya gakarata kugira uwo rugo rwose rushobore kuzoshyira rurajya kwa muganga byoroshye kugira ngo nihagira ngo uba yarafashwe n'iyo ndwara tutarabona ibimenyetso uko agenda kwa muganga byoroshye uko abaganga bashobora kubona yuko yanduye bakamuha umuti hakiri kare kuri ntazi yanduza abantu
murakoze cyane reka twakire na Hakizimana Hakizimana ikibazo cyangwa icyumviro Halo Hakizimana Hakizimana uratwumva
ndawumva n'impore
ego Hakizimana ashikiriza ikibazo cyangwa icyumviro
yaka kubaza uwo muganga ko yavuze yuko utundi muntu agwaye yasamuye icyawandikirwa
ego
ntundi muntu kugira ngo ntange andikize no kwifata gute no bigenda gute kubana mu nzu
ego
cyangwa ni
urakoze cyane Hakizimana reka twakire n'uwitwa Kabila Kabila uratwumva Allo Kabila Kabila muratwumva nakeka Kabila telefone yamugoye ariko umutunire umunywanyi wacu witwa Hakizimana yabajije ati afise umuntu ayigwaye akaba yipfuza kuyikingira kandi uwo muntu akaba akorora yo byifatamwe gute byogenda gute
Ego akizimana yavuze ati mbega none ko yandura biciye novuga mu kwasa munashaye mu gukorora umuntu yo yikingira gute kujya taru cyance ruhari kandi nta ubuze umuntu guhema igihambaye nuko uwo muntu ashobora kusha kwa muganga hanyuma bakamusuzuma asanze ari ingwara y'imibembe bakamuha umuti uko amaze kufata umuti naheza ngo abandanye yandura nigo novuga rukingo rwa mbere niko kwikingira neza indwara kuko naye handi yovuga ati nta ushobora gufata abantu bose kubera indwara yandukira biciye mu guhema ngo abaheno vuga ama tujya tuntu bashira ku munwa ama maske bivyo ukunda ikintu cya mbere cyo cyangombwa nuko abari ko baratwumviriza bene gihubomenya ko hajya ntangwara ibantu iyo babonye ikintu ho ku mubiri hari nk'ibara rije aheza karaba akavuga ati ikanje hajya kwa muganga ndabe
ego muganga reka twongere twakira uwundi munywanyi wa nyuma kugira ngo turonke umwanya wo kumwishura turiko turaja ku musozo muganga reka twakira witwa Kabira aragarutse ku murongo Kabira uratwumva
ego ndi kumva
Kabira uduhamagaye uri hehe
bo ndi hano muri Congo Brazzaville
Kabira mu masegonda make cyane baza muganga
ku kibazo cya muganga noneho najyango mubaze ko iyo ndwara numvaga muganga aho mu gitondo numva ku kibazo cya diabete ubwo najyango mubaze ske ku muntu yayirinda gute eske yakoresha nta bundi buryo umuntu ashobora kuyirinda kugira ngo ye kumugeraho uretse kuba wajya kwa muganga
urakoze cyane Kabira muganga umunywanyi wacu wa nyuma mu mwishure hama mwongere ndazi ko mwari mwasiguye bimwe muri byo ariko mwongere muduhe n'akajambo ka nyuma turiko turaja ku musozo w'iki kiganiro murakoze cyane gose
ego murakoze Kabira ndamushimiye ariko Kabira yavuze sindi ko abaje kibazo kuri diabete cyangwa ku ngwara y'imibembe icyo no mwishura nuko ngora imibembe navuze yuko ari ingwara yandukira bikiye mu guhema kandi tegwa n'umugera itabase dwansen ico gihe rero kuyikingira kwiza nuko abo aho abantu baba batuye nivyo no kwita kuraba inyene bo nyene boza barafashanya mu gusuzumana hajya bashora gushikaho umuntu mubana ukaraba tsinda afite akantu mbere numvise muganga avuga ibintu by'imibembe ribara mu nari gute baribonye aho yaza akaja kwa muganga kuko navuze ko ari ingwara yibika cyane mu mubiri bavuga yuko icyo cyonyine n'icyo gituma bigora kuyigwanya kuko iza guseruka iteze kandi umuntu nta kindi kimenyetso agira uretse ayo mabara ibindi bimenyetso agenda kubigira amaze gusinzikara kandi amaze gushika ku rugero rwo kwanduza abantu icyo navuga kindi navuga ituma mbere iyo ngwara itagwira gose mu gihugu nuko tugira imana tugasanga iyo migera y'ingwara y'imibembe igiye hanze yamara umwanya muremure icyo gituma usanga rero abandukira abandura iyo ngwara babayikuye mu kibano abantu begeranye cyane icyo gituma haciye hava kujya kuntu abantu bitiranya imibembe ugasanga ngo n'umuryango w'abanyamibembe kuko bagiye barayihererekanya umuryango icyo gituma rero ahantu abene igihugu boba babona hariho umuntu afite ingwara y'imibembe ugenda bakamwegera bakamwegera akajya kwa muganga hanyuma abagezwa bakamwakira bakamutunganiriza hanyuma leta nayo banayikora ibyo ishobora kugira ngo imiti iboneke kandi iranayitangwa ku buntu kugira ngo
murakoze cyane gose muganga Ndikumana Tade umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu yariko aragerageza kudusigurira anatwigisha kuvyerekeye ingwara y'imibembe ariyo lepre mu rurimi rw'igifaransa cyari kiganiro muri sanga mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ndabashimiye mwese mwaduteza amatwi naho ubutaha murakoze.